Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Josino Kazi. Niriwe nshuti namwe bakunzi ba radio Inzamba gateka kawe tubaha nikaze mu makuru yo kuri uyu munsi wa gatanu yenekerezo rya kane ruhuhuma mwaka w'2022. Aya makuru nayo tuyahere ku ngingo nkuru zikurikira. Abasirikare b'u Burundi barabandanya kurungikwa mu gihugu cha Congo, aho bivugwa ko bagiye guhangana n'imigwi iri muri ico gihugu. Kuva kuri uyu wa mbere gushika ku munsi wa gatatu, hari batayo yarungitswe iciye mu kiyaga cha Tanganyika ku ruhande rw'intara ya Rumonge. Muri aya makuru murumva abasirikare makambi bakuwemo. Ubwoba nabwo ni bwinshi mu banyagihugu bo mu manuko bw'igisagara ca Bujumbura. Imvo n'ikizura ry'ugwaruka rw'imbonera kure rikogwa muri ako gace mu masaha y'ijoro. Bamwe muri abo banyagihugu barahagarikwa atamvo n'imwe bahawe. Uburundi nabwo ngo buzoshika ku iterambere bwifuza mu gihe abarundi bosenyera ku mugozi umwe. Muraze kuvyumva mu ido n'ido mu mwihwezo w'ishirahamwe Parsem, mu gihe Uburundi buca buhimbaza imyaka 31 bushitse ku masezerano y'ubumwe bw'abarundi. Kaze mwese,
urakeneye kumenya amakuru y'imvaho, umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubaramutsa. Hari abasirikare b'u Burundi bangana ibatayo bajabutse kuva ku munsi wa mbere gushika ku wa gatatu ikiyaga Tanganyika, bagenda mu gihugu cha Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo mu ntara ya Kivu yo mu manuko muri territoire ya Fizi. Abo basirikare begeranijwe bakugwa mu ntara ya gatatu ni ya kane ya gisirikare. Amakuru ava muri bamwe mu basirikare amenyesha ko abo basirikare bajabutse buririye ubwato mu bice bya Gitaza na Rutunga muri komine Muhuta y'intara ya Rumonge. Inkuru tubaza Jean Marie Ndabashinze.
Amakuru atangwa n'amasoko ya radio Inzamba gateka kawe mu basirikare amenyesha ko abasirikare bajabutse mu mici ibiri. Aba mbere batanguye kujabuka mu ijoro ryo wa mbere ushira wa kabiri buca ari itariki imwe y'ukwezi kwa kabiri. Aba kabiri nabo bakaba bajabutse mu ijoro ryo wa kabiri ushira wa gatatu, bose burijwe ubwato bw'abasirikare bagwanira mu mazi marine mu gisirikare cy'u Burundi, baca baja kuruhukira ahitwa Kazimia mu manuko ushira ubuseruko bw'izinga rya Ubwari. Ayo makuru abandanya avuga ko abasirikare bose bajabutse bashika amajana atandatu, bakaba begeranijwe bakuwe ma brigade y'amajana 310 n'amajana 20 zo mu ntara ya gatatu ya gisirikare, hamwe no muri brigade y'amajana 410 n'amajana 20 zo mu ntara ya kane ya gisirikare. Bamaze kwegeranywa bavuga ko bahawe zimwe mu mbonera kure, bavuga yuko arizo zizi amayira yaho muri Congo. Bongera bahabwa amategeko n'ubutwara brigade 110 yo mu ntara ya mbere ya gisirikare Colonel Jeconias Nihori imbere. Ibijanye n'ingene bajabuka naho bajabukira nabyo bikaba byatunganijwe na General de Brigade Venant Bibonimana batazira gatovyi arongoye abasirikare bagwanira mu mazi. Ayo makuru abandanya avuga ko bageze Kazimia bahawe itegeko ryo kuduga mitumba ya Fizi hafi yaho bita Byura gutesha imigwi y'abagwanyi ba FNL ya Royizenza bampema, hamwe nabo mugwire de tabara kuri uyu wa gatatu uheze. Amakuru ava muri bamwe mu banyagihugu bo muri Congo bavuga ko babonye bariko baduga mu misozi ihanamiye igisagara cha Kazimia muri territoire ya Fizi. Leta y'u Burundi biciye ku mushikiranganji wo kwivuna abansi Alain Tribert Mutabazi ihakana ko atabasirikare b'u Burundi bari mu gihugu cha Congo. Ku ruhande rwa Congo hoho baguma biyamiriza mabi akogwa n'abasirikare b'u Burundi bari kumwe n'imbonera kure. Kuri uyu wa gatatu umushingamateka w'ico gihugu yandikiye umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONI amusaba guhagarika amabi areka kogwa n'abasirikare b'u Burundi n'imbonera kure ku banyekongo. Kuva mu kwezi kwa Kigarama umwaka uheze w'2021.
Umushikiranganje rero kwivuna abansi yarakwiye kubazwa neza ku mabi menshi abasirikare b'u Burundi bagirizwa gukora mu gihugu cha Congo. Ibivugwa na Vital Nshimirimana arongoye urunani rw'amashirahamwe adaranira ibyicaro vya politique force. Kubwiwe abanyagihugu ba Congo barafise uburenganzira bwo kuzokwitwarira leta y'u Burundi kuri ayo mabi bariko barakoregwa n'abasirikare b'u Burundi. Reka tumutege yome.
Abantu twese turibaza mbega umusirikare aguye muri izo ntambara cyangwa akomerekeye azobazwa nde ko kugeza uno munsi abarongoye igihugu cy'u Burundi batavuga igituma abasirikare bo Burundi bajyanywe kuri ubwo butaka bw'igihugu cya Congo kujya kugwana intambara batazi. Hanyuma kigira kabiri ni byerekeye nyene icyo gisirikare cyo nyine ubwacyo abasirikare byumva abasirikare si ibikoresho barafise ubwenge barashobora nabo nyene kubaza babicishije muri imwe bita konzeri morale cyangwa ibindi bakabaza igituma bajyanwa mu ngwano batazi bagasigurirwa igituma ingwano bagiye mu kuko ikintu cyose cyitwa ingwano kirafise aho gica aho abasirikare baheza bakagomogwa n'umukuru w'igihugu hanyuma gutyo n'abanyagihugu bose bakabaza ati turiko turagwana n'umwasi runaka hanyuma n'ikizokononekara kirafise uzokibazwa. Abanyagihugu b'igihugu cya Congo barafise uburenganzira bwo kuzokwitwarira leta y'u Burundi. Iyo bitwariye leta y'u Burundi rero ni ukuvuga yuko bashobora kwitwara ku mvo nyinshi ku cyaha cyo gutera ikindi gihugu bashobora kwitwara ku byaha byo mu ntambara cyanke ku byaha bitosekaza agateka kazi na muntu. Ibyo byose rero ni ukuvuga yuko biheza bikagira ingaruka mbi haba ku ntwaro haba ku gihugu cy'u Burundi. Ejo niba kiri urubanza igihugu cy'u Burundi bakagicira yuko cyarenze amasezerano mpuzamakungu y'agateka kazi na muntu n'amategeko araba ingwano nicyo gituma rero twibaza nka kujya umushingamateka wo muri Congo yabigize huboneka abantu b'abashinga ntahe huboneka abantu atari babandi bagenda kwicara mu nama nshingamateka kugira ngo barinde yuko ukwezi guhera baronka umushahara bagahamagara umushikirangange wo kwivuna abansi bagahamagara gutwara igisirikare cy'u Burundi bakamubaza ibyo bibazo.
Bamwe mu banyagihugu nabo bo mu manuko bw'igisagara ca Bujumbura batewe umutima uhagaze n'imbonerakure urwaruka ruri mu mugambwe uri ku butegetsi rukizura ijoro rukanahagarika abantu mbere rukanahagarika imirimo imwimwe. Abo banyagihugu basaba ko ibyo bikorwa byohagarikwa kuko abategetsi bemeza ko igihugu kiri mu mahoro n'umutekano. Ido nido na George Nimenya.
Kenshi ubwo rwaruka ruri mu mugambwe uri ku butegetsi rugizwe ahanini n'abakozi bo mu nzu rutangura gukizura hafi saa zine z'ijoro mu mabarabara atandukanye ya zone Musaga, Kanyosha no muri karitsiye Kibenga ya zone Kinindo. Kuko ababa ngaho bavyigaga radio Inzamba abarengana bose barabazwa ibyangombwa niyo riko baraja utabironse agahagarikwa akanatangishwa ihadabu imbere yo kurekugwa canke naho bonyene bakamwaka utwafize twose imbere yo kumurekura no kumubuza kuvuga ivyamushikiye. Kiretse ivyo izo mbonerakure ziriha n'ububasha bwo kugaza amabotike no kuza abiteramiye rukabategeka gutaha mu gihe rumenyesha ko utabikurikije acahanwa agafungwa. Muri zone ya Musaga rumwe mu rwaruka rwemeza ko rudashobora kwicara na cahe guhagarana rurenza batatu kuko ruca rukubagugwa canke rukagirizwa ko rugamije guhungabanya umutekano mbere hakaba hari n'abamaze gufungwa bakarekugwa babanje kuriha amafaranga 150 by'amarundi. Abanyagihugu bo mu manuko bw'igisagara cha Bujumbura basaba ko umutekano wocungegwa n'abajejwe umutekano bahembwa na leta mu makore y'abanyagihugu aho gusubirizwa n'abanyamugambwe bahonyanga gato y'akazi na muntu kandi bagakora bashaka kwiba no kubarabuza abanyagihugu bagasaba ko ubwo rwaruka rutosubirira inzego z'umutekano. Bamwe mu bajeje intwaro bo hasi bavuga ko abo bakizura basanzwe bari muri komite uhuriyemo bose ijeje umutekano kandi ko baba ariko barafasha abajeje umutekano naho bemeza ko batari bazi ko biha ububasha bwo gufunga kugaza amabotike no gukubagura abantu bakavuga ko bagiye kubagirisha inama kugira bakore bisunze amategeko. abanyagihugu bo mu mumanuko bw'igisagara ca Bujumbura bakavuga ko iyo migwi idahuriyemwo bose kuko irimwo abari mu mugambwe uri ku butegetsi gusa bagasaba ko imigambwe yose eka mbere n'abanyagihugu bose bose rikwigwa ku neza y'umutekano w'igihugu abarenze amategeko nabo bagahanwa.
Nakahe kamaro ko kuronswa urukingo rwa coronavirus? Abahinga mu by'ubuvuzi b'inishyirahamwe mpuzamakungu ryitaho amagara y'abantu OMS basaba gukingira abantu kubera imvu nyamukuru zitatu. Urucancu rukingira cyane cyane abantu bafise ubudahangarwa buke mu mubiri, rukagabanya ibitigiri by'abaremba n'abapfa. Urukingo rugabanya kandi ibitigiri by'abaca mu bitaro, bigatuma ibisata bijejwe amagara y'abantu mu gihugu bitarengegwa. Iyo ibitigiri by'abaremba canke abapfa bigabanutse kubera abantu baronse urucancu, bituma ingaruka mu by'imibano, ubutunzi bw'imiryango n'ubw'igihugu ziba nke.
Akanakamo ka Radio Inzamba agateka kawe.
Tubandanye amakuru twabateguriye. Ubuzima bw'abanyororo bacitse ku icumu inyuma yaho ibohero rya Gitega ryadukiyemo umuriro rigahitana abatari bake buragiramiwe. Bishikirizwa na Jean-Claude Ntiburumunsi ajejwe gisata c'ubutungane mu ishirahamwe Akat Burundi. Mu cegeranyo iyo shirahamwe riheruka gusohora ririyamiriza ifatwa nabi ry'abanyororo na cane cane abagirizwa guhirika ubutegetsi aho badashobora kubonana n'imiryango yabo. Jean-Claude Ntiburumunsi avuga ko ivyo biteye kubiri n'amategeko bagasaba leta kwitaho abo banyororo no kubaronsa ubundi buraro. Reka nawe nyene tumutega amatwi.
Tubibutse yuko igice kinini cy'ibohero cyari gisanzwe kirimo abanyororo benshi arico cyahiye bica bituma bubakirwa amahema, bazanye amahema ashika 33 ashobora kubamwo imwimwe usanga irimo nk'abanyororo 16, ariko mu bisanzwe izo hema zari zagenewe ko zibamwo abantu bane. Muri iki gihe rero cy'imvura, amazi y'imvura arinjira indani mu mahema agatuma ibyo baryama ko byose kambere ibintu byose muri iryo hema byuzura ibiziba, abanyororo bagaca bahitamwo gusohoka muri ayo mahema girango ntibagume muri ayo mazi. Ariko hanze naho murazi ko muri iki gihe haba hakanye, ibyo rero birashobora gutera indwara ku manyororo. Eka mbere hari n'abanyororo bemera gupfuma baja kubara muri bihangare vyahiye ko barasubiramo kubaka aho ko boba muri ayo mahema yuzuyemwo ibishanga. Akati Burundi rero irababazwa kandi n'ukuntu abashoboye gucika ku icumu muri iryo bohero bariko barafatwa n'ubuyobozi bw'ibohero, aho usanga bababuza yuko babonana n'imiryango yabo kugira ngo iyi miryango menye ko ababo baba bakiriho baba bagihema. Ariko turababazwa gose cyane cyane n'imiryango y'abanyororo bapfungwe bazira ibyo gutembagaza ubutegetsi 2015, kuko bobo uretse ko batareka ngo bonane n'imiryango yabo, bobo ntibari kuriwe nuko bona babona bari kure na kure. Abandi banyororo barashobora kureka uwo muryango wabo ukashobora kuza bakarabonana mu maso naho bategerana ngo bayage. Mugabo kuri uwo mugabo w'abanyororo bobo bandi aho bugaraniwe ntibashobora kuhava, cyanke umuryango nawe ntibashobora kureka ngo ugende ushike n'ahantu wo bubona. No kuvuga ko abo bantu babayeho nta n'umwe azi inkuru y'uwundi. Murazi ko bisanzwe bibujijwe ko hari umunyororo atunga telefone. Ibyo rero tukatubona ko ari ihonyanga ry'amategeko, haba amategeko y'igihugu cyangwa amategeko mpuzamakungu.
Tubananirize ano makuru mu bumanuko bw'igihugu. Haribonekeza ubukene bw'amazi ku mitumba imwimwe igize zone Mukungu muri komine Nyanzara k'intara ya Makamba. Abahaba bikora ku mazi ya Tanganyika mu bikorwa byabo bya misi yose harimwo nayo kunywa. Bakaba bafise amakenga ko bashobora kwandura indwara zifatiye ku isuku rike. Basaba ko boronswa amazi meza. N'inkuru tubaza Beni Axera Kana.
Imitumba ibangamiye gusumba iyindi ni Rubindi na Mvugo. Imiringoti itwara amazi ikaba yaraturitse. Intandaro y'iturika ry'iyo miringoti ni amazi ya Tanganyika yaduze muri ubwo burere, nk'uko amakuru atangwa n'abanyagihugu baho muri iyo mitumba yegereye Tanganyika abivuga.
Imitumba isa n'ibitoroshye kuko Tanganyika iduze ku nkengera ikaduba yagiye zitagura ibiti by'amatara yaragiye. Kandi ramenagura amatiyo, amatiyo yara imiringoti yari isanzwe itwara amazi, itudanira amazi meza. Kuva icyo gihe rero nta kintu na kimwe kigeze gikorwa kugira ngo legide canke regi kominare isubirize ayo matiyo canke iyo miringoti. Ubu nta mazi dufise, abafise uburyo bafise amakinga barashobora kuja kuyavoma ni kure aho baje kuyavoma mu misozi, kubera metero iri hafi ya 8 na 10, rero ni kure cyane. tuja twikora ku mazi ya Tanganyika niyo twoga niyo tumesesha kandi niyo tuja tugakoresha mu byo guteka byo birakomeye cyane n'ikibazo kubera ibibanza haba mu Rubindi haba mu Kongo haba na cyane cyane mu mvugo n'ahantu hahurira abantu benshi abarobyi abantu basanzwe baza gusumba ibintu bitandukanye abanyagihugu basanzwe bahaba abo bantu benshi hakorerwa imirimo myinshi
abo banyagihugu bo basaba ko komine yokora ibishoboka ikabaronsa amazi meza ku neza y'amagara yabo
dusaba yuko komine yokora ibishoboka kugeza kugira ngo dushobore kuronka amazi kugira ngo dukingirwe indwara zifatiye ku isuku rike na cyane cyane korera cyangwa amakinyi badufashije komine yabidufashije cyane
uruganda rwa radio inzamba ntitwashoboye kuronka Goreti Iradukunda mu santero komine Nyanzarake kugira ngo atubwire ikiriko kirakoga kugira ngo umuti w'ico kibazo uboneke
arakoze Benia Serakana mu gusozera ano makuru gusenyera ku mugozi umwe kw'abarundi niwo mushinge uzoshikana uburundi kwiterambere rirama Fostandi Kumana arongoye ishirahamwe Parsem yabishikirije kuri uyu wa gatanu buca hahimbazwa imyaka 31 hemejwe amasezerano y'ubumwe bw'abarundi intwaro ibereye n'ubutungane kuri bose bigaherekeza uko gusenyera ku mugozi umwe tega amatwi Fostandi Kumana
amasezerano y'ubumwe bw'abarundi duhimbaza zejo yashigikiwe n'amasezerano ya Arusha ivyo ni ibintu biteza kubungabunga hariho zirya nshungu za mu gihugu rwa Gasana zigeza kuri ivyumviro bafatiye hariho konsesi y'ubushingana ivyo ni ibintu bishobora kugira fondasi ibindi rero ni ya ntwari ibereye ni ukuvuga kugira dukore n'ipiriye ni ukuvuga tuti ni ukura yuko mu Burundi by'amatora ingene bigenda kugira ntibize biratera induru yuko abantu bose bashikira abanywanyi espace politique ingene abantu bashobora kwitoza atawukumigwa tukarakora ne mu migambi hariho sisteme yuko abantu babishobora ari bazobaje imbere ibyo nibyo bituma mu bijanye n'amatora ibintu bitera imbere no mu mucanyi kindi ningene administration ikora administration nayo nyine n'ipiri administration abantu bayigiyemo agiye kwikorera mu nyungu zabo ha gukorera abanyagihugu ni ibintu bishobora bibangamira cohesion uravye nk'ibyo guterekana amatungo umuntu yinjiye mu mabanga icyanka yavuyemo ariko byabyibutsa abo mu ntwaro ko batagiye kwikorera hari ibintu usanga mugiye mu ntwaro bikorera inyungu zabo ugasanga biha amasoko ni ariko bariha byose byose n'imitere bivuga guhinduka ugasanga ariko bariha ama exoneration cyane ibyo usanga amabanga ya politiki nayo buhinga adatandukana ibyo byose rero ni ibintu bituma abantu babona yuko bashobora kuba batari kubarangana imbere y'iyo nkingi ya kabiri umwanzuzo mu bikorerako iyindi ya gatatu ni ijyanye n'ubutungane bw'inyuma y'intambara n'ibyuko ubutungane bwubahiriza bose atari ubutungane bw'uwatsinze gusa ubutungane bwa bose n'ejo uwatsinze ashobora kuba atagifite ingufu bukamukingira bugakingira abantu mu bintu byabo mu butunzi bwabo ubutungane bukabakingira ikindi ni ukuri inkingi ikomeye ni ibijyanye na action civique dynamique abantu iyo bashobora kuba ari abanyagihugu bazi amategeko abagenga bakamenya kuvuga barenganijwe bakabona yuko iby'igihugu bibaraba bagashobora kugira imigambi yabo atawubabuza ari imigambi yo kwiteza imbere atawuhagararwa kanatasi n'ibinyamakuru usanga biteza mu iterambere mu gushyikiriza ibintu bimwe bimeze bituma n'abajejwe intwaro bashobora kuza barikosora igikomere cyane nyuma y'iryo terambere iryo terambere turondera vizo y'iterambere kugira ubukene buhavuye yakwegeje kuboneka tukaba tuti ubutunzi kamaze guse n'ubuwe mbe uburyo twaburondera gute ibyo twifuza ni mbe inzira twoca mu yazi mu bukene ni
tubibutse ko amasezerano y'ubumwe bw'abarundi yemejwe ku wa gatanu ruhuhu mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na rimwe akaba ari no ngaha duciye dusozera amakuru twari twabateguriye mwakoze mwebwe mwese mwadukurikiye Josine Kaze nayo bashikirije ndabifurije kugira amahoro iwanyu no mu banyu naho ubutaha.